dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinantahe bakurikirane hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangura gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushikiranganji w'intara hagati nawe nyine yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza cyo kibazo tukaba tumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushinjacyaha akurikiranya hafi cyo kibazo turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal Calvin aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga turi kumwe kandi n'umushinjacyaha Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine mwaramutse bashinjacyaha mwese turi kumwe
ndabaye yambu nyakubahwa umumenyesha makuru Frederic Nkundikije twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakeye neza Imana turakingurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri ino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro.
Yegujye nitwa Nimba Ndiye mu Gatumba mbukira kana umuntu akurikirana hafi ibikorwa byo kuzibira muzurire bikoreshejwe imashini ibikorwa twafashijemo n'abavukanyi bacu ba diaspora bari mu mahanga.
Murasha kutubwira ibyo bikorwa ivyavye muri iki gihe reka tutangure kuri mwebwe nyene mu shiyankahe Nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nk'uko mumpaye jambo twebwe mu Gatumba kubera imyuzure ya Rusizi tubayeho nabi cyane nabi nabi rwose. Buri mwaka turatwagwa n'imyuzurira maze kajya ku ingombe za Rusizi kubera imvura nyinshi ibyacu bikamerwa nabi inzu zigakomoka imirima igatwagwa reka abantu tukamerwa nabi cyane. Hanyuma kimazemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanye bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho twama turi mu ntekera buri gihe baratubaza kikoshora twe imifuko twazi iby'imifuko byaranse tariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza aho tugeza tukazibira narijyanye n'icyubahiro mukuru yivuga ati tuteze imbere iwacu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho badushaka bakatubaza ko tukobishobora kurongera imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga tuca turatangura ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu baracyumva cyane barakoma amashyi barasenga baranezerwa eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yarabwiye yari yaranse gukamba kandi ari muci imashini imaze kubitanga ndi ufitariki atariki 8 z'ukumunani zari n'isaha 8 nyine kuvuga Imana ikora ari gitangaza cyane atariki 8 z'uko z'ukumunani isaha 8 ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana ivyo bikorwa vy'abanyagihova mu Gatumba bimvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mubibona gute?
Ese bikorwa icyambere turabishima ko kugira ico terere yavuka kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa ciza cane kuitanga kugira ngo gira ushobore gukingira isi ni ibintu byiza cane ariko icyo tutashimye mwo nuko batabicishije mu nzira bitekerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitegerezwa gucamo nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe mu makoperative bategerezwa guca muri leta bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta uwo turi mu kintu bita budget programme ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu ni ukuraba ko icyo kintu uzanye mo ayo mafaranga kiba cyarateganijwe muri iyo komine kuko izokorwamo kuko uyazanye kitari previ ni ukuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera nk'abari mu mahera yategekanijwe muri ako karere rero mu bikorwa bakoze turabishima ni uko batarose umuntu ababwira uko bitegereza kubabwira bashobore kubikora nayo ku mutima wo kubikora no guterera ivyo turabishima cyane.
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo kibazo mushika na Eric ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza dukumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bivuga kwiri
ubwa mbere turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro hanyuma ndakenguruka abatumire watumiye muri kino kiganiro hanyuma nashaka nkeza abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimo kugira bakingire bikingire Gatumba ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse yimo nakomeretsa akaba ariko navirirana maraso imbere yuko aja canka janwa ku bitaro canka ku ivuriro riri hafi ikintu abantu bakora no kubanza kuzibira ajya maraso abariko arameneka bagashiraho pasma canke band kugira ajya maraso areke kuguma shucuka ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari kwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera mu kurindira yuko leta ngiye leta ngozi nkuko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kuko babuza abo barakora ibyabo neza rero ndabushanye gatoya na mwene data ngaha avuze ati byaje byose bakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu rero nibaza ko Nyagatumba babikoze kuko ubwa mbere imbere yuko bandika n'iryo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganje bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uburanura mu kujya tije na nsitwita navuze ati bandage solution gushyiraho nka band rero ibyo bakoze byari bitunganye neza kwari kuzibira ikorwa mbirirana rero igihe ta kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yari kora seseka y'amazi yabatera akazi agahera na muri uno mwanya ntabaza yakije muri kata uko rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo digi atamunye Gatumba ariko arahwera atamunye Gatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi atamunye Gatumba ariko turava mu gwiwe ivyo vyamaze guhagarara ico gihe leta rero ciromba gufatira kavuga ati reka turaho ukuntu tukubikora ivyo mu bisanzwe ni leta ari kubikora ariko leta aho gukora ivyo ijejwe yihutiye kuza kumera sabe n'igihugu arivyo byanatubabaje twebwe imvugira za Gatumba tuba mu mahanga ni nko kuvuga ko yirukanye abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mu bimbi naho batabikunda mu bimbi twaratereje dusagiye bagiye bamwe siyo bakiri kuko ntantu hagoye bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusembera mu yindi mihati rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turabantu dukurikiza amategeko twebwe turabantu dukunda igihugu twisunga amategeko twisunga ibwirizwa shingiro ni nacyo gituma no mu makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa turazi ko leta ibi ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza abana
ego mushyira ntaya kimana tukivuga kuri aya makete hari kete umushyanji ajejwe intare yo hagati yandikiye Buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa byatangwe nabo banyagihugu bo mu Gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kwiki.
Iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuri terengwaje kuraba aho hantu. Umva afise abantu bamuhamaye amakuru babaye formateur agakora kuri ayo makuru, ariko byiza nuko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza. Icyo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye, hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye. Twamusaba rero yuko ahubwo yoza karaba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kuzibira, hanyuma banamuhamagaye washaka abanyagihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye. Biranababaje kubona umushikiranganji afatira ingingo mu biro atagenda kuri terengwa arabe uko abenegihugu babayeho. Tubwire iryo ntiryaduteye ubwoba kandi ntiryadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tera.
Eric Nsengimana, iryo kete y'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati kuri Buramatari, ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro. Mubona gute iryo kete umushikiranganji ajejwe intwaro hagati yandikiye Buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro?
Icyambere, imbere y'uko mvuga ku ikete umushikiranganji yanditse, ni ukubanza gutahura ikintu kimwe. Kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga umutwe akora ku kazi akora muri Amerika ntakonzi, mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo. Rero leta y'Uburundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora. No kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije, no kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage. Abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere, ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashiraho abahinga. Abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira.
Julien Nimbona, ibikorwa abanyagihugu ariko barakorera aho mu Gatumba, abanyagatumba ariko bakorera ngaho kuri ico kiraro, vyo bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushikiranganji Eric abivuze.
Yo kwizigira ko kundira nibaza ko atari sabotage nkuko bikabyumviye canke rebellion n'ubugumutsi twe nshobora kugumuka na leta. Leta yaduhaye uburenganzira, hanyuma tubona ko turana niba n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini twari kureka rero kuyigwanako, kandi tubikora leta itubona, abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira. Ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ari we naho yabikoreye. Iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu baba aho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo. Twebwe tubimazemo imyaka ishirenga ine itanu, leta iratubona nihiri ni wo umubyeyi wacu. Uyu mwaka bicaye umurengera tubona umuntu kuko umushinganye Pascal yabivuze, iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubona kumfuka uruguma, niyo avunitse umuntu ubona gufata nyine irya gufa rida kirimuka rwose birenze bimushyira mu bitaro. Twe rero ni uko kumura uyu muntu yibera ahantu heza cyane ari muri ba bandi barinzwe bafatanije mu kutagwa bagatuba kwibaho n'abanyagatumba. Kumbure naragomye ko bakumurongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi babategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzurira ko turabikora imashinari iri baradushigikira, haraza abatekinisi aba enjeniyer baradushigikira, atahubwo leta yari ikwiye kunga umukono ibikorwa nyene igashigikira abenegihugu bibakora kora. Cyo nagomba kuvuga iyo kete mbere umushikiranganji yajyanitse twese usa nuko nubwo habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza. Uretse umugwi tutazi uwo ari wo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda yike kwa kubwira byumve nimba ari washira amakuru umbere umushikiranganji atagoma gatumba na bene yuko bayibamwo amenye azira makuru aziravuga. Cya kabiri umushikiranganji ibikorwa bya leta ajijwe inyubako yari ashitse hirya hejuru ku munsi wa mbere n'amatero kandi arashika aravuga ati nukuri abanyagatuma ndabakeje kubona mukomenduru ikiraro kugoma tumerwe nahari kiko kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye jewe ndumwe jiri aramba kukubuka arambwira ati urumushinga ntakundi igihugu kuna zone yawe rero uyo muntu sinabyumva aranemera ati vuba buca tubwira kiraje kino kiraro kigoma kimerewe neza ejo nikiraro kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu babihungabana.
Imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutuganya ibikorwa nk'ibyo inyuma yaho iryo kete ry'umushikiranganji yajejwe intwari yo hagati risohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma n'ikihe kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa.
Twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba, inshuti z'Uburundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera. Bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira. Baraduha ubururero nk'aho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyane bubatse mu mazi kandi babanyereza n'amazi. Baraduha ubururero bw'imizu riri baza Bangladesh cyane no mu Bushinwa ekarungaha muri Amerika ahantu usanga n'amazi ateye. Abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwirwanako. Rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira ndabamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza.
Ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha natwebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botore umuti urama kuri ico kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavya aho tuba mu mahanga hategwa n'amazi gusumba na hajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cya ONU mu gisata kijeje kugwanya ibiza n'isibe cyemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba. Hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise undi mugambi tutazi nibaza yuko yo kwemera ico dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abene gihugu ngo bagenda handi si wo muti urama na gatoya ijya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cacu. Ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abene gihugu rezo toktone abene gihugu bahajya nibo bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu. Rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushigikira twebwe twifuza yuko leta yutwumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka.
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mukavuga kwiki?
Akamo k'abanyagatumba icyo tukavuga ko nuko ibintu byose bakora abo bikorana na leta kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kaba ka parti ka Congo ntibakorane na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzure yagira zajya niko leta yagigira ivyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana batari novuga ikibanza cyo kubamo hanyuma iranatora na solution yuko bategezwa kuja kuba handi kugira bakingira bene gihugu gukora nako ibintu byose bagiye barakora kugira bakingira bene gihugu bitashoboye gukunda. Barafata ingingo y'ukubashira mu masite kugira babe kwa amazi agabanuka biranka barazana ba expert ya environnement barabagira bati ibintu bikunda abantu ntibamuwashire ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho bazakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba. Rero ufise amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu ilifo kugikora ubanje kuraba ko icyo kintu giteganyijwe na guverinema ntibagire ntuze novuga Rebellion ngo zitegezwa kuma ngaha kandi leta namaze guterekekanya ayandi maparcel ategwategezwa gucamwa bari sekirize kuko mu babikoze batwe ka leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kugira isanganya abantu bagapfa muri ico gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo cy'ukuvuga bati boko nkaje guverinema gute noneho leta nishobora kubyemera ko hari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira bakingire umwenegihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idikishabwira ikintu babanze barabati mbega birimo priorite ni guverinema guverinema yavutse iki kuri kino kibazo kuko kuja gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kuvuga ngo twebwe turabanye igihunga ngo tugowe leta yababwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mubaho byose hanyuma mwumva bavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nk'uko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga huzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize iki byo bizobazwa nde bibazwa guverinema
kima Pascal da Kelvin mwibwiye ntimutegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane ku byerekeye ubuzima n'amagara y'ababanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri icyo kibanza bishobora kubamo ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye Uburundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege harya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatumba yashitse n'ahandi ntitwumva rero abo bandi igituba batimugwa ubwo bwigoro leta iriko ikora kuri Gatumba itabukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero n'ibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko ukabona umengo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tujyevyo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari ukwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yaratwawe harya nuko umwe mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromose baravuye mu mazi twebwe rero mu Gatumba tuvuga ati twebwe izone yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nivyo abo bari babangamiwe n'amazi bari muri kote ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi barahantu amazi atagera hari abantu bashoboye imitahe yabo harya babayeho bafise ubuzima bumeze neza bafise inyubako zikomakomeye bubatse bafise amaaktiviti yabo ariko aragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishyira akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amaleta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi cyangwa abikunda gushikirwa n'amazi kandi abene igihugu bakabana neza n'amazi none gatuma nibovuze ati ngo reka dutunganye cyo kumena dutunganye hano hantu leta igacevuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abene igihugu bacavuga ati ibyo byose ni kuki mutwomora kandi mwebwe mwegere muri leta muguma mwubaka kuko hari abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirwa hari amakambi aje guseha gusesa amabuye n'imiyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi mu yindi bice hafi yo kuri frontiere none kuki bayimura abene igihugu mu Gatumba ariko bakaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo ariko barubaka zone economique hajya mu Gatumba n'ibindi gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo n'abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushika aho babukoze ariko turabya rujya Rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gitoya cyane niwe jaho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera nimbona Julien ni kimusaba na leta y'Uburundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
ego murakoze cyane ariko mbere ko tusoze nagomba mbwire Erike ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeye ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atariyo ku byigwa babeshwe n'abigize ngo n'abahinga agwa kugira Eric kumina hazi azoze ndahamwereke arabe ngere hameze mbere arabe nikiraro ka Gatumba pont de la Concorde ngiye nikibereye ijisho narija zone kumino mbike igoma kuwa kwa mgatumba zone katumba uwa kwa inzi mshasha batunga nyeneza mkupasikala divuze alayabari kwa rahu waka kumule wa sundi mugambi tutazi banyegeje kwa wanyagatumba kwa veneho ni heza hukuba ito tukifuza lika inusawa leta nukio shikira akigoro kaba nyagi huko mgatumba na sana chane dufa chivana wade spora yu wacho bali mahanga batu ni imuwe baga fashanya umugambi uso weko rakora uku zibira umudurira uko imburi gomba kugwa nukuli watugiri kigomu imburi gombigwe haja hari hasigaye hari hasigaye na hato echari kwa kwa tuwa marire niyo mashini kwa likuwa dukuro chizo nga kumbaneza yuwayo mahoro mteka ule sekchektoi chamo shasha ambele ni ya kabiri ni kichagara na anu hato itura hali deta edufachi mchikikire
zone gatumba ikingi gwe ibe protest mwe Eric Segimana akama motera abanyagatumba nakahe
akama notera abanyagatumba bahiriza ingo ya leta kuko nubwo ari karavuga ngo niheza kuba abanyagatumba benshi bamaze kwa burira ivyabo abari batunze amazu yabo ngira nta ayavuze ko nta zingira nta ni watajayo kubera ko ari amazu menshi ama miliyoni menshi amaze gutwagwa none niho cyano kuka kero cha mugatumba bila baba anje chani kako umunu yo na mwogyo kuko ama etaji mesi ama ze kutuwa kwa kukuta watu mesi vivera ama etaji vyose ama ze kutuwa kwa kukiru ugenda waru pagenda nungato lero sinzisha buka kwa lidi espase yi kubamu kwa kubamu mazi harawanu waji kia mnevesi vivabzi ukabafu ye unumu usa wanyakatumba bari mwogu ungiro leta ya deploye ama site ito yuku wafuza bakre ya waganga spesiali yuku wafuza kubagabulira niki uundi nawe bariko wahungisha wanu na walika wazuiza munu ze mungora kukuchembe Bujumbura gatumba turahacha turahabona tudakizirayo na maafi tukayoro lerayo tunisha mkulea mkatumba tukisira maproje tanduka anye na maprograme dirijanteyo
Kajambo kanyuma mushe na he Akimana Pascal.
Kajambo kanyuma nyakubahwa mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta MJI leta gozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose cyo kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero akamu batera iyo leta yabo bitoreye na kamu keza yuko ukorana n'abanyagatumba bagakorana n'abahinga batandukanye n'abasanzwe bafasha u Burundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere duteze imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda u Burundi gusumba igihugu canke uyakunda gatuma gusumba twese turakunda u Burundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe nk'imvukira za gatuma ziba mahanga guteza imbere igihugu cacu na cane cane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'ibyo murakoze kumenyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo mugani yenye radio hejwe y'Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaho kumenyesha makuru n'ikindi gihe muzodutumire kugira dushobore gutanga umuco
bikenewe ndagushimiye nawe mushikana Eric Nsengimana kukanya mwato kugira mugani yanyira radio ijwi ya Amerika
nako turabashimiye kanya mwato haye kugira tugire ico dushikirije ku bibazo bihanza bene gihugu mu gatumba
ndagushimiye nawe mushikana he Julien Nimbona kukanya mwahaye radio ijwi ya Amerika
nanje ndabashimiye cyane mwisha makuru ndashimiye nabo batsa kiganiro gabanize ko akamaro te leta nk'abanyagatumba igihe gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
It's the MP record Dr. Marsh production Holy Seven Your Smile